la discuri de America. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwongera ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yakakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banje kubagezaho aya makuru. Perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye aravuga ko agiye guhagurukira ikibazo cy'abana bo mu muhanda byongera mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura.
Ese bari mukuru gihugu rero yashoboye kumva ibigoye igisagara cya Bujumbura yuko hakaba hakiriho ikibazo cy'abana mu ibarabara n'ibindi, ariko yavuze ati mu kugerageza kugira ngo ibyo bintu bihave.
Uwo ni Diomede Nzeyimana umuvugizi wungirije wa Perezida wa Burundi. Mu Rwanda abantu 32 bashinjwa kuba mu mitwe ya FLN na P5 irwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu bitavye urukiko rukuru rwa gisirikare. Naho mu mahanga umuryango w'abibumbye ONU urasaba ibihugu byose kubahiriza ingingo yayo ibuza ibirwanisho mu gihugu cya Libya. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhereye kuyo hirya no hino ku isi. Amakuru hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho raporo y'abadepite ivuga ko nyirabayazana w'impanuka y'indege ebyiri za Boeing 737 MAX ari isosiyete ya Amerika ikora indege Boeing n'urwego rwa Leta rushinzwe indege za gisivili. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Isanganya ry'izo ndege zibiri zo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX yahitanye abantu 386 bari muri zo. Icegeranyo cy'umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika inyuma y'amezi 18 yitohoza cyagiye ahabona no musi wa gatatu. Umugwi uvuga ko byatewe n'amakosa akomeye atari make y'isosiyete Boeing, arimo ukudakorera mu muco hamwe n'amakosa y'urwego FAA kubera rutakurikiranye neza ibisabwa ku bijyanye n'indege z'igisivili. Indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX zarahagaritswe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2019 inyuma y'impanuka yimwe mu bwoko bw'izo ndege y'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu mu gihugu cya Ethiopia yabereye hafi y'umurwa mukuru Addis Abeba. Yahitanye abantu 157 bari muri yo. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2018 iyindi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX yaragize isanganya mu gihugu cya Indonesia ihitana abantu bose uko ari 189 bari muri yo. Isosiyete Boeing imenyesha ko yakuye izigwa bikomeye muri ayo masanganya abiri yabaye no ku makosa yakoze. Urwego rw'igihugu rwenye indege z'igisivile muri Amerika FAA rumenyesha ko ruzokorana n'abashingamateka mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ibyasabwe kugira rukore neza kurushiriza mu cegeranyo cyashikirijwe.
Urakoze Fidel, komeza utubwire iby'umuryango w'abibumbye ONU usaba ibihugu byose kubahiriza imyanzuro yawo ica kugurisha intwaro muri Libya.
Urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwemeje iyo ngingo ku munsi wa kabiri. Iyo ngingo isaba kandi abacangiro bose kuvanwa muri Libya. Urwo rwego rwasabye kandi ko haba ibiganiro hagati y'impande zitana mu mitwe hamwe n'agahengwe hagati yazo, rumenyesha ko atanyishyu ya gisirikare ishobora gushikwako. Iyo ngingo ya ONU ikurikiye icyegeranyo giherutse gusohorwa n'abahinga bayo bakurikirana iyubahirizwa ry'ibihano kuri Libya cyagiriza impande zitana mu mitwe n'abazishyigikiye bo mu mahanga ko barenze kwiziririzwa ry'ibigwanisho muri icyo gihugu. Abahinga bamenyesha ko ingingo ya ONU ziririza ibigwanisho muri Libya ibandanya kutubahirizwa. Ingingo ya ONU isaba ibihugu byose kubahiriza iziririzwa ry'ibigwanisho muri Libya, irongereza kandi ikiringo c'ibiro byayo muri Libya gushika mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uza. Libya yiciyemo ibice bibiri inyuma y'uko umutegetsi yatwazaga hotoro Muammar Gaddafi akuwe ku butegetsi mu mugumuko wabaye mu mwaka w'2011. Hari amaleta abiri agwanira ubutegetsi muri ico gihugu. Leta imwe ifise icicaro mu buseruko bw'igihugu mu gihe iyindi iri mu burengero bw'igihugu. Ayo maleta uko ari abiri afise abagwanyi bashigikiwe n'ibihugu bitandukanye vyo mu mahanga.
Urakoze Fidel Niyongabo, reka eje ni Mukankusi akwakire atubwire uko leta ya Cameroon yohereje abasirikare kuburizamo imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cameroon batangaza ko bazadurumbanya amatora ya mbere y'intara ateganyijwe mu kwezi kwa 12. Cameroon yohereje abasirikare bo kubuza abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kwigaragambya bamagana Perezida Paul Biya umaze igihe kirekire ku butegetsi. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bamaganira kuri Paul Biya umaze imyaka 38 ku buyobozi, ihohotera ry'uburenganzira bwa muntu n'ubushyamirane bumaze imyaka 4 hashakwa ubwitandukanye. abategetsi ba Cameroon bumvikanishije ko bazatamuri yombi uwari wese uzagerageza gukora imyigaragambyo irwanya guverinoma. Abashyigikiye batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko abantu babo 12 bafashwe guhera kwa gatanu n'abasani ingabo za Cameroon. Christophe Nkemche w'imyaka 27 y'amavuko avuga ko abashoferi b'amatagisi 8 mu mujyi wa Douala bafunze kuva icyo gihe. Avuga ko abagabo bambaye imyenda y'igisirikare cya Cameroon bajyanye bagenzi be 8 ahantu hatazwi. Kenche avuga ko abo bagabo uko ari 8 bahagaritswe ubwo barimo gusoma ibinyamakuru n'ibindi byandikwa n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iryo fatwa rigamije kuburizamo imyigaragambyo kwamagana amatora ya mbere y'akarere na perezida Paul Biya. Biya mu mpera z'ukwezi kwa 8 yatangaje ko ayo matora azaba ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 12. Umuyobozi w'umutwe Cameroon Renaissance Movement MRC Maurice Kamto yumvikanishije ko azadumvanya aya matora kandi yahamagariye imyigaragambyo.
Urakoze Jenny. Abakuru b'ibihugu 6 byo muri Afurika y'Uburengerazuba barasaba ko hashyirwaho leta ya gisivili mu gihugu cya Mali mu minsi iri imbere. Fidel Niyongabo aragaruka.
Batangaje ko abategetsi b'abasirikare b'icyo gihugu botegerezwa kugenda abayobozi b'ikiringo fata kibanza b'agasivile mu minsi iri imbere. Abo bategetsi boyobora igihugu mu kiringo gishikana ku matora. Abakuru b'ibihugu 6 mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'ubufashanya mu by'ubutunzi byo mu karere ko muri Afrika mu burengero CDAO mu mvunyapfunyo barabonanye ku munsi wa kabiri n'abategetsi b'abasirikare ba Mali. Mu gihugu cya Ghana, perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo ni we wayoboye muri iki gishyirahamwe CDAO. Barumvikanye ko bategereza gushyiraho perezida n'icyegera cya perezida b'abasivili. Ishyirahamwe CDAO risaba rikimitse ko abayobozi b'ikiringo fata kibanza baba abasivili. Yari yamirije ibisabwa n'abategetsi b'abasirikare by'uko abo bayobozi bova mu gisirikare. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yavuze ko niyo ubuyobozi bw'igisivile bwashyirwaho ibihano akarere kafatiye Mali bizovanwaho. Amenyesha ko ivyo vyotegerezwa kuba mu minsi mike iri imbere. Abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu burengero basa n'abemeye ikiringo fata kibanza cy'amezi 18 kizoshikana ku matora aho kuba ikiringo cy'umwaka bari bashikirije mu ntango.
Tuje mu Bugiriki aho bufite ikibazo cyo kujyana bimukira mu nkambi y'agateganyo nyuma y'uko iyo barimo ikongowe n'inkongi y'umuriro. Eugene Mukankusi yateguye inkuru.
Kugeza uyu munsi kwa gatatu abategetsi baracyagerageza kujyana bimukira ibihumbi batagira aho bijye ku musaya mu nkambi y'agateganyo icyumweru kimwe nyuma y'uko inkambi ya Moria yari yuzuye no hejuru ihiga kongoka. Ni mu gihe kandi ubwoba buturuka ku cyorezo cya virusi ya corona bukomeje kwiyongera mu kirwa cya Lesbos. Inkongi y'umuriro mu nkambi ya Moria yasize ku gasozi abantu barenga 12,000 nta byangombwa biboneye by'isuku batabasha kubona ibiribwa n'amazi. Biganjemo impunzi zituruka muri Afghanistan, Afurika na Siriya zagerageje kugera mu birwa by'iki gihugu zinyuze mu nyanja. Moria niyo nkambi y'abimukira nini cyane mu gihugu cy'Ubugereki. Nta muntu n'umwe watwaye ubuzima n'iyo nkongi y'umuriro nta n'uwakomeretse. Umuriro wadutse nyuma y'uko hashyizweho ingamba z'akato hamaze kuboneka abarwayi ba COVID-19 mu nkambi. Kugeza magingo aya abantu 200,000 bonyine nibo babashije kujyanwa mu mazu y'agateganyo Ikaratepe hafi y'icyambu cya Mitilene cy'icyo kirwa. Ayo mazu yarasanzwe acumbikiye abantu batari munsi y'ibihumbi 5.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasohoreze muri Malaysia aho ikigo gishinzwe umutekano mu muhanda gishaka ko abashoferi barushaho guhabwa amahugurwa mu bijyanye no kugemura ibiribwa. Eugene Mukankusi.
Muri Malaysia icyorezo cya virusi ya corona cyatumye umubare w'abagemura ibiribwa wiyongera ndetse n'umubare w'impanuka mu mihanda akenshi biturutse ku bashoferi batagira icyo bitayeho barenga ku mategeko y'umuhanda kugira ngo babashe guhaza abakiriya. Gutumiza ibiribwa byoroshye ubuzima ku bantu benshi. Malaysia kimwe n'ibindi bihugu byinshi byagize umubare munini w'abantu batumiza ibiribwa ugenda wiyongera kuva icyorezo cya virusi ya corona cyadutse. Ahanini ibiribwa bigemurwa hifashishijwe amapikipiki. Cyakora mu mezi 6 ashize habonetse impanuka nyinshi zirimo abagemura ibiribwa. Ikigo cya Malaysia gishinzwe ubushakashatsi ku mutekano wo mu muhanda giherutse gukora inyigo y'iminsi 4 ahantu 11 hahurira imihanda. Cyarebye amapikipiki 3,500 yaragemuye ibiribwa gisanga 2/3 atarubahirije amategeko y'umuhanda na 1/3 yararenze ku mutekano w'umuhanda mu buryo bukabije harimo kuba abashoferi bari bafite telefoni mu ntoki barenga ku matara y'umutuku bakata basubira inyuma aho bitemewe kandi bagenda mu buryo butari bwo bw'umuhanda. Khalid Anwar umuyobozi w'icyo kigo avuga ko ayo makosa ashobora guteza impanuka zikomeye akorwa kenshi.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku rubuga rwacu rwa internet waishatu radio yacu voa.com mukanya na makuru mu byaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika turahera mu Rwanda. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwakomeje kuburanisha urubanza ruregwamo abantu 32 bakurikiranyweho ibyaha byo kugambirira guhirika ubutegetsi buriho. Abamaze kwiregura hafi ya bose ni abasivili binjijwe mu mutwe wa P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Baravuga ko nta bushake bagize bwo kuba muri uwo mutwe, ariko Major Habib Mudathir wahoze abatoza igisirikare akavuga ko ntawe bagombye kwitwaza. Eric Bagira Ubusa, umunyamakuru ijwi rya Amerika I Kigali mu Rwanda, yari mu rukiko.
Muri rusange ubushinjacyaha buraregera itsinda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda n'icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gucura umugambi wo gukora icyaha cy'iterabwoba. Abireguye kuri uyu wa gatatu ni abasivile bemeza ko bajyanywe mu mutwe witwara gisirikare wa P5 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abo babimburiwe n'uwitwa Defense Mbarushimana wavuze ko yakuwe mu gihugu cy'u Burundi yizezwa kujya guhabwa akazi. Ukurikije uko bisobanura uyu n'abagenzi be baravuga ko bagejejwe mu mutwe wa P5 kugato, basobanura ko bakigiramo babuze uko bawusohokamo kuko bisanze bakoreshwa igisirikare mu mugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bwana Mbarushimana avuga ko ageze mu mutwe wa P5 yahawe inshingano zo kuba umwe mu barinzi ba Major Habib Mudathiru wari yarasezerewe mu ngabo z'u Rwanda za RDF nyuma akaza kujya mu mitwe yitwara gisirikare. Icyakora umucamanza mu bihe bitandukanye yakunze guhata ibibazo by'umusubirizo uyu wiregura avuga ko yari mu mutwe wa P5 yarawujyanywemo ku ngufu. Umucamanza yamubwiye ko bitu vikana ukuntu yari kugera muri uwo mutwe agafata imyitozo ya gisirikare yarangiza akagirwa umurinzi wa Major Mudathiru. Mu magambo umucamanza akamubwira ko izo nshingano zihabwa abantu biboneka ko bazi kurwana kandi babizerwa. Mbarushimana kimwe na bagenzi we mu babazwa yabanje mu bugendacyaha urukiko rubibutsa ko bemeye ibyaha bakanabisabira imbabazi none kuri ubu bagahitamo guhindura imvugo. Umunyamategeko umwunganira yabwiye urukiko ko Mbarushimana nubwo yabaye mu mutwe wa P5 atabigiyemo ku bushake bwe ashingiye ku magambo y'uwo yunganira ndetse na bagenzi be bagiye biregura. Umunyamategeko yabwiye urukiko ko bavuga ko bari bameze nk'abafashwe bugwate na cyane ko ngo abari abayobozi muri P5 bari baravuze ko bazaturuka icyo gisirikare bikamenyekana bazajya bafatwa bakicwa. Byateye Major Mudathiru guhitamo ni ku kuboko hejuru maze yaka ijambo, yavuze ko bamushinja ko yarababereye ikibazo bigatuma badatoroka bitari ukuri kuko kuri we ngo ntabwo bazi icyabaza mu rukiko. Yasabye kutamwitwaza bagambiriye kubigira impamvu nyoroshya cyaha. Yavuze ko hari n'abandi benshi baturukaga kandi ko byigeze kubaho kwajya kwivuriza mu Burundi. Mbarushimana nabo bari kumwe baramuherekeza agasanga icyo gihe yari mu gihugu cy'u Burundi yo bashaka gutoroka nta ngaruka byari bubagireho. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bukavuga ko abiyegura bavuga ko bari mu mutwe wa P5 kugahato, ibyo nta shingiro bikwiye guhabwa kuko ngo hari n'abandi bagiye batoroka uwo mutwe mbere y'uko uraswaho n'ingabo za FARDC kugeza ubu ngo bageze mu Rwanda basaba imbabazi bangombwa ko batagize zwa mu nkiko. Urukiko rukavuga ko buri ruhande rwireguriyo ruvuga ko nta bushake bwo kuba muri P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda rwagombye kubitangira ubumenyetso, ariko ubwunganizi bukavuga ko bubura na bushingiye ku mvugo z'abatanga buhamya, bukavuga ko ibyo bakoze ari bibi ariko kuva habuzemo ubushake ubwabyo nta cyaha bigize. Abiregura bakavuga ko bagiye bashukwana mbere yo kwizezwa akazi, ariko urukiko rugakomeza kwibaza uburyo bavuga ko bashutswe bakajya mu mitwe bakayigumamo kugeza ubwo bafashwe bagashyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyamategeko bakavuga ko impamvu abo bunganira bagumye muri P5 ari uko nta bwiyagamburiro bari bafite, afatiye kubisobanura abaregwa batanga akanabihuza n'ibyo bavuze mu mabazwa yabo mu nzego zabanje. Umucamanza Lieutenant Colonel Bernard Rugamba Hategekimana yakunze kubabwira ko mu myiregurire yabo bagamije kubeshya urukiko. Bakavuga ko bari babakuriye barimo Major Mudathiru bababwiraga ko mu Rwanda nta demokarasi hari, kandi ko nk'abantu bari barabaye mu ngabo z'u Rwanda ibyo bari barizejwe mu rugamba rwo kurubohora ngo ntabwo babibonye. Urukiko rukavuga ko uretse n'imyiregurire ku baregwa ngo n'imyanzuro abanyamategeko babo babafashije kugeza ku rukiko iteye urujijo. Urukiko ruravuga ko hari aho bigaragara ko banzuye bemera ibyaha, ariko nanone bagakomeza kuvuga ko nta bushake babigizemo. Ku wa kabiri w'iki cyumweru hari hireguye abantu 11 cyo kimwe no kuri uyu wa gatatu, bivuze ko hasigaye kwiregura abandi bantu 9 barimo Major Habib Mudathiru kuko umwe mu basirikare private Muhire Dieudonne aburanishwa adahari. Mu baregwa harimo n'abari abasirikare bato mu ngabo za RDF bagera kuri 5. Kuri bo hiyongeraho icyaha cyo gutoroka igisirikare, ubufatanyacyaha mu mugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda kuri umutwe w'abagizi ba nabi no kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba. Major Habibu Mudasiru yemera ko yari umuyobozi wabo ushinzwe ibikorwa byo gutoza no gushaka abarwanyi, avuga ko byose byahuzwaga na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Kugeza ubu uyu wahungiye muri Afrika y'Epfo, inkiko z'u Rwanda zamukatiye gufunga imyaka 24 adahari zimurega ibyaha byo gushaka guhungabanya umutekano. Abaregwa barimo abaturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Kenya na Malawi, bemera ko bari mu gisirikare cya P5 gihuriweho n'amashyaka 5 na RNC ya General Faustin Kayumba Nyamwasirimo. Iburanisha ry'uru rubanza rirakomeza kuri uyu wa kane. Yarakabagira ubusabe bw'i Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuva mu Rwanda tuje mu Burundi, aho leta n'ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bitangaza ko bigiye guhagurukira kuteza imbere no gukemura ikibazo cy'abana bo mu muhanda. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu nama yagiranye kuri wa gatatu n'abayobozi b'uwo mujyi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Iyo nama yabaye mu mwiherero hagati y'umukuru w'igihugu n'abarongoye ibisata bitandukanye mu biro by'uburongo igisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ni ya mbere Perezida Evariste Ndayishimiye aremesheje ku banyagisagara kuva yinjira mu mabanga yo kurongora igihugu. Mu kiganiro kwa menyesha makuru iyo nama irangiye, icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yaciye ku masonga bikuru bikuru byaranze iyo nama. Diomede Nzeyimana avuga ko umukuru w'igihugu yashimise cyane kubana bo mu ibarabara baguma bagwirirana.
Henshi bari umukuru w'igihugu rero yashoboye kumva ibigoye gisagara cya Bujumbura, yuko hakaba hakiriho ikibazo cy'abana mu ibarabara n'ibindi, ariko yavuze ati ni ukugerageza kugira ngo ivyo bintu bihave maze abarundi batunge batunganirwe. Icyo gusa nyenzi wa mukuru w'igihugu yashoboye gushima n'ahatari yaje gutanga amanota, yabonye yuko leta mu gihe gitonyi imaze gutsimbatara nka mu gisagara cya Bujumbura, yaramaze iminsi ari mu murwa mukuru wa politiki Gitega, ariko aho aziye i Bujumbura aramaze kubona yuko abenegihugu mu gisagara cya Bujumbura bamaze gutahura hari isuku, hari umutekano. Biraboneka kandi ko mu minsi y'imbere igisagara cya Bujumbura giye gutekana.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba abanyabujumbura kwirinda amatati y'amatongo, abasaba gukingira ikiyaga Tanganyika kubera ko gifise ubutunzi kandi gishobora gutuma ibigega by'igihugu bibomboka. Diomede Nzeyimana ni cegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Ikindi rero yashoboye guhanura abanyagisagara nuko iki ni gisagara koko n'umugwa mukuru w'ubutunzi, ati mwogerageza mukaraba yuko ibi bintu by'injyane z'amatongo aho usanga n'uwarajeje kuyatanga ahubwo ari we yikatira amatongo, mukamuzi yuko ari ay'igihugu, ariko abantu bakaba bayahabwa kugira ngo bayaranguriremo ibikorwa kanaka. Icyo rero nko kuri Tanganyika murazi ko hariho abubaka kuri Tanganyika bagashashiraho clôture, ugasanga nk'umuntu ashaka gusha kuri Tanganyika bimugoye. Ivyo rero akaba yabasazi yuko boraba amategeko meza y'igisagara kugira ngo ahubwo ikiyaga cya Tanganyika kibe ahubwo ikituzanira amafaranga aho kugira ngo abenegihugu ntibagire icyo bagikuramo.
Hari ikindi kiragishinga umukuru w'igihugu General Ndayishimiye, ni uko igisagara cy'ubutunzi Bujumbura cyogira isura nziza kikagira inyubakwa za kijambere, na cyane cyane ko nka zone Buyenzi yokubakwa nk'uko leta y'u Burundi yigeze kuvyiyumvira mu myaka iheze.
Yasavye kandi yuko nk'umugambi wigeze kuvugwa wo kubaka ikarte ya Buyenzi aho boitunganya neza abasanzwe bafite amaparaseli bakubakirwa mugabo inzu zikazi kubakwa ziduga hejuru, yuko boraba yuko cyokongera kikarabwa kuko ari umugambi mwiza. nabundi yabwiye abanyagisagara yuko biboneka ko mu minsi iri imbere igisagara kigiye kuzoba igisagara koko citunganije kuko hari n'ibindi bisagara ku isi nka za Seoul muri Korea y'Amajyepfo cyagiye bitera imbere mu mwanya mutonya ukabona ko niki bishoboka
inyuma yo nama n'abaseruka ibisata bitandukanye byo mu biro by'umukuru w'igisagara cya Bujumbura umukuru w'igihugu yatanguje urugendo rw'urumuri rw'amahoro mu gisagara cya Bujumbura nyene kuri uwa kane rukazogana intara ya Bujumbura rubandanye mu gihugu hagati mu kiringo cy'ukwezi ibiro ryo gusozera urugendo bikazobera mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura nkuko amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu abivuga.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni bishwe rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Arakoze Desire Hatungimana watugezagaho iyo nkuru twateguye twifashishije abanywanyi bacu bari mu Burundi. Tuvaho mu Burundi tuje muri Republika Demokrasia ya Kongo hawishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM yaratangije gahunda yo guha Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Rusenda muri Kivu y'Epfo amafaranga yo kugura ibifungurwa by'amezi abiri. Bari bamaze amezi atanu batabona imfashanyo z'ibiribwa. Inkuru turagezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Iki gikorwa cyo guhereza impunzi amafaranga yo guhahisha kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangire muri village ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya 17 n'iya 50 kije nyuma y'amezi atanu. Izi mpunzi zari zimaze zidahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa n'ishyirahamwe rya PAM.
Kuri turi n'umubabaro munini ya cyane kuko nta kuntu inyuma y'amezi atanu batuzanire 290 by'amezi abiri kandi twari dusanzwe dufite amadeni y'abandi kugira ngo tubayeho twarariye amadeni arenga ayo mahera 290. Ubu turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo. Turi gupokera amadeni nyine kuko dutashe dutahavide kandi tugiye kubaho nabi cyane muri inkambi ya Rusenda. Turi n'umubabaro munini ya cyane nuko itora dufungura amadeni y'abandi. Turasabye asere na PAM na leta ya Kongo ko buhaguruka bakaraba ukuntu badufasha bakaduhereza ayo mahera asigaye amezi angahe.
Unisanzwe amahera yame twaronse amahera yame zabiri twatumaga amezi atanu tudapokera niyo mpamvu naho ayo mahera yabonetse by'ukuri abenshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye hamwe n'ibyo rero dusaba ko n'ukuri bo bandanya bakatwiyumvira basi bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza basize ayo mezi yandasigaye natwe tukaraba ko twogera kuko ataraho n'ubundi n'ukuri ubusuma buracyari bwinshi ngaha mu nkambi inzara iracyari nyinshi n'ukuri twayarunse ibyo 2,295 mugabo warariye ideni ry'amezi atanu kugira wishyure 2,290 biragoye ko tubayeho turi wabo kujya amadeni gusa kujya amadeni tugenda yo mu bakongomani watwizeye akaduhereza akaduha ideni ryiwe
faranga bayaduhaye kandi byadushimbije ariko nuko bayaduhaye kugira ngo twishyure amadeni twariye kuko twarariye amadeni bwa mbere twaratanguye tukaba abantu bajya abantu bagombesha hanyuma ubu naho twarariye amadeni z'inka z'abanyamurenge kandi mbere zaradufashije ubu rero tugira ngo tubahereze ariko inzara isigaye iratwica.
Aba Barundi baba muri iyi nkambi bavuga yuko uku gutinda guhabwa imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibiribwa byatumye abenshi muri bo bishora mu mirima y'abakongomani bakiba imyumbati abandi nabo bakishora mu buraya kubera inzara. Korera Imana Silvestre n'impunzi yo mu Rusenda
abagabo barataye agaciro cyane muri inkambi bivanye n'abagore baciye batakara baca mu busambanyi baca mu bitagira ikimazi ubusuma no kwagirizwa mabi yose twebwe barifije mu Rusenda mingo kabisa ari kuganga kacu tugiye kubiraba nk'abatware dusanzwe dukorera muri inkambi duca tubona kumengwa na gaho hotelo kugira ngo batwicishe inzara barabe ko tuvugira ibikorwa tudashobora gukora cyangwa se tudakora hari ubusuma bamaze iminsi bwigaragaza bugaca bavuga ko abarifije aribo bari kubarafatanya n'abaturage cyangwa se abanyagihugu mu kwiba amabi yose abera ruguru mu misozi kugeza uno munsi ahaja kubarifije igituma ibyo byose biba ni ukubera inzara amezi atanu yose umurifije adapokeye na amezi menshi
umuyobozi ushinzwe aseri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Jack Nigan ubwo yari mu ruzinduko mu nkambi yo mu Rusenda mu cyumweru gishize yavuze ko impamvu izi mpunzi zatinze guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa byatewe n'uko hari uburyo busha PAM yarimo itangiza bwo guha impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa binyuze mu buryo bwa telefone uburyo buzwi nka MPS gusa nubwo izi mpunzi ziri guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa by'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu ishyirahamwe rya PAM rivuga yuko nyuma y'ibyumweru bibiri rizatanga amafaranga y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani kuri izi mpunzi zo mu Rusenda Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo
Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije kuyategura yegeranijwe na Fasil Gabehu yarahagarariwe na Etienne Karekezi je ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
yanjye.